bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe ikaze mwese nshuti bakunze mu biganiro tubafitiye muri kano kanya.
Ngiye kubironera muri iki gihe ibingorongoro birasaba umwanya muremure uratsunguruka amabanki yose bakakubwira yuko ata bingorongoro bafite ugiye nko kuri Interbank bakubwira ngo genda muri BRB wagenda muri BRB nabo bakakurungira ngo genda muri Interbank.
Iyo ni umwe mu banyagihugu bakora akazi ko kuvunja amafaranga mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi avuga ingene bajuragirika igihe bariko bararondera ibiceri kugira ngo baronke ingene basubiza ababasaba amafaranga biciye mu mamodoka yo kunguruza abantu. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato murabihagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko perezida mushasha wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yagendeye kuno wa gatatu igihugu cya Congo mu itangazo ryashizwe ahabona nyuma y'umubonano yagiranye na perezida Joseph Kabila wa Congo. Bavuze yuko abategetsi babiri bagarutse ku gukomeza imigenderanire hagati ya Zimbabwe na Congo. Perezida Mnangagwa yasabye kandi mugenzi we Joseph Kabila kuzorohereza umuryango wa SADC mu matora yimirije muri Congo kugira ngo uyu muryango uzoshobore kuyakurikiranira hagufi. Matora kabategekanije mu kwezi kwa 12 uno mwaka wa 2018. Abatari bake bakomeje gusaba Kabila kudasubira kwitoza kuneza ya Congo muri ayo matora yo mu 2018 nubwo ataco arabivuga ko Ekleziya Katolika yaragize ico ivuga kuri aya matora yimirije. Yarasavye biciye mu manyagihugu bayo yuko mu bakirisu batandukanye yuko Joseph Kabila atokwitoza ku munsi wa Mungu barakoze imyerekano aho abashika kuri babiri bahitanywe na masasu ya migaguwe na polisi igihe ari kwigerageza kuburizamwo iyo myerekano. Abakozi batandatu bakora amashyirahamwe afasha abanyagihugu barimo gukorera UNICEF barishwe ku munsi w'Imana mu buraruko bushira uburengero bwa Centrafrica nk'uko bishikirizwa n'igisata cya ONU muri ico gihugu. MINUSCA yaneguye urupfu rw'umukozi wa UNICEF hamwe n'abandi batanu bakorera amashyirahamwe afasha abanyagihugu hafi y'igisagara cya Makunda ni mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu kandi yongera ihoza imiryango yabuze gushika ku mugoroba ku munsi wa kabiri abakoze ubwo bwicanye ntibari bwamenyekane. Makunda ni igisagara akiri mu buraruko bushira uburengero bwa Centrafrica ahabera intambara kuva mu mpera z'umwaka wa 2017. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo murumva ko dusubiyeyo. MONUSCO cyatangaje kuri uno wa gatatu ko kirondera umusirikare wabo yamuka muri Tanzania amaze amezi arenga abiri atazwi irengero nyuma y'igitero cyabereye ku kambi ya MONUSCO iri mu gisagara cya Simuliki ni mu buseruko bw'ico gihugu. Ivyo vyashikirijwe na Kamanda Adil Eseril avugira igisirikare cya MONUSCO mu kiganiro y'abamenyeshamakuru kuri y'abamenyeshamakuru kuri uno wa gatatu. MONUSCO savye uwo wese yoba afise amakuru yotuma uwo musirikare asubira kuboneka canke yoba azi aho ari kuyo bimenyesha. Kwigenekerezo rya ndwi y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2017 igitero cyo ku ikambi ya ONU Isemuliki mu ntara ya Kivu y'uburaruko cahitanye abasirikare 15 abandi barenga 40 barakomereka cyane. Ni igitero ca mbere cahitanye abasirikare ba ONU benshi mu myaka 24 iheze. Radio ijwi rya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca kuruga rwa internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na kuruga rwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze umuryango umunyororo murantungi wo guherayo n'indisha kababaro nivyo vyaciriwe abasirikare babiri bagirizwa kwica indongozi y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri zone Mutoyi turi muri commune Bugenda na intara ya Gitega mu gihugu c'u Burundi menyesha makuru ijwi rya Amerika Fidel d'Antoine Savimana igitega yakurikiranye ivyugo rubanza rwaheze ejo ku munsi wa gatatu mu masaha yiteye imbere
Urabyo bategetsi bo mu gwego rw'ubutungane bavuye muri sentare nayo inyuzwa na Parike Generale ya Republika Bujumbura ukaraba barongoye ubuzi butandukanye n'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Gitega byaraboneka kugo rubanza baruhaye uburemere budasanzwe abapolisi n'abasirikare baranyurangana hijya no hino ingoro y'imanza ya sentare nkuru y'igihugu yegamiye intara ya Gitega biboneka ko bari barukanuye kugira ngo umutekano ugume wubahirijwe mu rubanza rwatanguye kuburanishwa igihe cy'isaha 8 Ruza gusomwa isaha moya yegera gato saa mbiri z'umugoroba abagirizwa bose uko ari batatu abasirikare babiri ajidanda bahagamiye Janvier na kapurale shefu w'imbabazi Jonas hamwe n'umusivili umwe umupfasoni Sabina Chaonankwa bari barengutse umushigiriza manza yagirije abasirikare babiri kuba barateguye bakongera bagashyira mu ngiro igandagwa rya Ngenzi Evariste yahorana umukuru w'umugambwe muri zone ya Mutoyi komine Bugenda n'intara ya Gitega akaba no mu rwego rw'imbonerakure kapurale shefu w'imbabazi Jonas mu kwiregura yavuze ko akaguka imbonerakure kari kumwe n'umuhisi Ngenzi Evariste kamufashe miri kuva saa mbiri gushika saa indwi kamubwira ko akazi ka gisirikare bagashoboye yabandanije yisigura ko arekuye yaciye agenda kubwira shefu wiwe ajidanda bahagamiye Janvier ko yari yafashwe miri n'akagwi k'abagumya banga ba CNDD-FDD ajidanda bahagamiye Janvier yemeye ko yaciye ajana n'uvuga ko yari yafashwe miri baja kuraba ukagwi kugira ngo bamenye ibyapa abo basirikare bose bavuze ko bateye intambwe gato bava ku kirindiro baciye bakigwa n'amasasu nabo barasubiza ariko bakavuga ko ata muntu bari batumbereye kwica kuko kwabaye kwivuna n'ivyireguro bitanze sentare na gato aho mukuru w'intara yavuze ko adatahura igituma inyuma y'iryo rasana baciye bitahira kujyama ku kirindiro ntibamenyeshe ababakuriye n'abajeje intwaro ko batewe n'akagwi gafite ibigwanisho umwe muri batanu bunganira bagirizwa yabwiye sentare kumushigiriza amanza yakoze amatoza atuzuye kuko aterekanye uruhara rw'umwe muri abo basirikare mu rupfu rwa Ngenzi Evariste kuri ico kibazo sentare yavuze ko batogiteba ko ko abasirikare bose uko ari babiri bose biyemereye ko barashe impari nyinshi zagiye kuboneka ku mupfasoni Sabina Chaonankwa yagirizwa kuba yoba yarafashije abo basirikare mu gushyira mu ngiro umugambi wo kugandagura Ngenzi Evariste umushigiriza manza yifashije amasura yiwe yavuze ko uwo mukenyezi yahora ahiga ko azokwihurira na zimwe mu ndongozi zo muri zone Mutoyi nivyo yagirizwa vyahakanywe n'uwagirizwa kuko yavuze ko n'umunsi biba yari yiriwe mu mirima yiwe mu ntara ya Karusi yanasavye umushikiriza manza kwerekana namwe yoba yaravuganye n'abo basirikare ku telefone uwo mupfasoni akavuga ko ata nimero y'umwe muri abo basirikare yo batunze mu telefone yiwe ivyo vyasabwe n'uwo mupfasoni nta nyishu umushikiriza manza yatanze kuko yagumye yagirizwa na bamwe mu babanyi biwe bemeza ko afitaniye imigenderanire n'abasirikare iyo migenderanire yahakanywe n'abasirikare bagirizwa unganira Sabina Chaonankwa yabajije sentare nimba kugiranira imigenderanire n'abasirikare ari icaha ariko aho naho nyene nta nyishu yatanzwe inyuma y'impari nyinshi sentare yaciye isaba impande ziburana gusozera imburana umushikiriza amanza yasabiye abo yashengeje bose uko ari batatu umunyoro w'impaga wo guherayo uruhande rw'ababuze basavye indishi y'akababaro y'imiliyoni 150 mu gihe abagirizwa bose basabye kwezwa urubanza rwaciye ruja mu mwiherero wamaze hafi iminota 50 sentare yaciza gusoma ubwo yaciye aho yaciriye abasirikare babiri ndabagamiye Janvier na w'imbabazi Jonas umunyoro wo guherayo n'indishi y'akabaro y'imiliyoni 5 umwumwe n'umunyoro w'imyaka 25 w'agatsindikizo mbwiyo ndishi y'akababaro itotangwa Sabina Chaonankwa yagiriwe n'icyaha cyo korohereza abo basirikare mu kwica Ngenzi Evariste acacirwa umunyoro w'impagara w'imyaka 20 n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 5 ku muryango wabuze abaciriwe urubanza basi iminsi indwi yo kunguruza urubanza urwego rw'ubutungane bukurikira igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Fidel Antoine Nsabimana urwo rubanza rero rukaba rwaciwe ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri mu kanya isase akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi
Cha, bijya bije biranugwa nuko farivye
eka nibihu
ngo nibihu akarira vyikomeye
ndakubwiye ko atarivye
nivyo
nivyo
eka sivye
dupinge
dupinge
utangike
mupinga mupingi wumvirize ijwi rya Amerika irabeshe ubigihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Turaza gusubira handi hato mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi, ariko tubanze dukwitize akajisho ku mbuga ngurukana bumenye tubifatiye makuru avugwa i Bujumbura ku mugwa mukuru w'u Burundi. Aho ku mbuga ngurukana bumenye haca nacana ko imyidogo ijanye n'ingorane zo kuronswa amafaranga y'ibiceri. Aho rero hari gutana amajambo hagati y'abunguruza abantu bice mabus hamwe n'abagendesha n'abiyunguruza n'ababunguruza, kuko bavuga yuko bibate ingorane mu gihe ayo mafaranga ataboneka y'ibiceri ngo bayasubizwe. Bamwe baribaza bati mbega none ingorane ziri hehe? Ni igihugu kidafise amadolari kugira ngo bashobore kuvunjisha, n'ubukene canke byifashe gute? Mu ibanki nkuru y'igihugu bavuga ati izo ngorane zose ntitwumvaho ziva ko twama twatanze ayo mafaranga. Umenyesha makuru wacu i Bujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye avugana n'izo mpande zose.
Haraheze ukwezi igiciro cy'amafaranga yo kuyunguruza n'amamodokari mu ntara zo hagati mu gihugu cyo kimwe no mu gisagara cha Bujumbura kidugijwe. Mu gisagara cavuye ku mafaranga amajana 350 kija ku mafaranga amajana 380. Kenshi na kenshi amafaranga yitwa ko ari mato mato, abantu bagendana agizwe n'ibiceri bya 50 hamwe n'inoti z'ijana jana. Ivyo bigatuma urishe amafaranga amajana 4 umwunguruje bimugora kuronka ibiceri cyangwa inoti ya 200 kugira ngo amusubize. Ariko icyo giciro cyo kwiyunguruza kikiduzwa, urongo ibanki nkuru y'igihugu BRB Ciza Jean yatangaje ko atakibazo cy'ibiceri kihari mu ibanki.
Nagomba kubahumuriza yuko mu ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi mu bubiko bwayo ivyo biceri biriho kandi ku rugero rukwiye. Abakeneye kuronka ayo mahera boca mu mabanki yabo bagasaba ivyo biceri, kuko ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi iraheze ikabihereza ayo mabanki. Ibiceri bihari hari ibiceri bya 10, hari ibiceri bya 5.
Muri rusange igihe ibiciro biduze ingaru nihuta iboneka mu minsi ya mbere, ariko kugeza ubu ukwezi kuraheze ibyo bishikirijwe. Abavunja amafaranga manini bakoresheje ibyo biceri bavuga ko n'ubu bitaborohera kuyaronka. Uyu numwe mu bavunja avuga ko bacumukura mu kubironka.
Ngiye kubironera muri iki gihe ibingorongoro birasaba umwanya muremure, urazunguruka amabanki yose bakakubwira yuko ataba ingorongoro bafise. Ugiye nko kuri Interbanki bakubwira ngo genda muri BRB, wagenda muri BRB nabo bakakurungika ngo genda muri Interbanki, genda muri BCB, genda muri Bankobu. Aho se tugiye kubitura batubwira yuko ibingorongoro bya 10-10 navyo bafise.
Bamwe mu bafata amamodokari mu kwiyunguruza bavuga ko igihe badasubijwe bisa no kwibwa kandi bahombera amafaranga menshi.
Urumva mu isano umuntu abazi igiciro cyangwa umuntu ategerezwa kuriha amakamisha amajana 4 umuntu afata nk'uko basahura.
Uharuye ku bantu bose twari kumwe dufate bisi jamwe abantu 18 ugaca ugwiza nayo 20-20 ugisanga n'ukuri hari amahera menshi batwiba.
Biragoye kubona ayo mafaranga 20 natwe tuba tuyakenye, kuko uko ugira yegeranye ufata 20-20 yagwiza hari igihe usanga wakwijeye ayo magatereza 380 bigatuma washobora kuriha iyindi visa. Ariko iyo bataye ugusubije nacyo cyagira bwa mbere kandi
abarihisha amafaranga muri aya mamodokari yunguruza abantu, abo benshi bita abakonvoyer mu gisagara cya Bujumbura, basaba ko ibanki nkuru y'igihugu nyabuna yogwiza ibiceri by'amafaranga kugira ngo bashobore kuronka ingaru.
Mu bisanzwe tudusaba leta igihe uburyo bwose buboneka kugira ngo amahera ayo vefra aboneke, kubera tureke imihari n'abakiriya kuba batubwira ko amahera ariyo, ariko tuba tuyaronje tukayabura. Niyo ngorane tuge dufise no kuvuga ko bogira ingufu yose bazane ayo amafaranga 200 kugira ngo turonge ayo tugarura abakiriya. Tube ndushaka ko baduhebera cyangwa ko tuhebera abakiriya, tube dushaka yuko aboneka aguwaye katresa umwe vefra yiwe. Benshi bahora bagwana, ariko rero tube kuba turi abantu bakuze ndushaka kuwe kugwanira kubera ayo vefra uturaba rero kundusha uyitwara.
Tumenyeshe ko irikena ry'amafaranga mato mato ritibonekeza muri abunguruza abantu gusa. Ku mbuga ngurukana bumenyi hari abanditse bavuga ko ubwo bukene bw'amafaranga mato mato bwo bafitaniye isano n'ikena ry'igitoro rikunze kwibonekeza mu gihugu hamwe n'ikena ry'imiti. Ivyo bahisiguro ko vyo babiva ku ngorane z'ubutunzi muri rusangi ziri mu gihugu. Ijwi rya Amerika rikaba ryarondeye abahinga mu by'ubutunzi kugira ngo bagire icyo babivuze ko ariko rirabakena. Ariko kandi hari n'abandi benshi bagize icyo bavuga kuri iri kena ry'ibiceri byo gusubiza mu mamodokari yunguruza abantu mu gisagara. Duhere kuri uyu avuga ati rekareka abakonvoyeur babigira n'impaka uyu nawe ati amafaranga 200 asa nuko atacyo yoba maze kuwiyunguruza mugabo kuyanduza amugirira akamaro kanini cyane hari n'uyu yanditse avuga ati oya mu mabisi ariko barakwiye kubaha amategeko bakamenya ko igiciro cyo kwiyunguruza ari amafaranga 580 atari 800 ahandi ho nuguca kubiri n'amategeko dusome n'uyu yanditse avuga ati jewe sigaye nanka bakonvoyeur muri iyi minsi itegeko ni kuri 380 ariko iyo urishe 350 ntibayakira ngo mpakurisha 400 kandi agaca yanka kugusubiza 200 nukuri basigaye arabasuma izuba riva no bahanura gukurikiza amategeko tubandanye n'uyu yavuga ati mwabakonvoyeur nimwikebuke tugarukirize kuri uyu yavuga ati leta nibiraba ibitunganye neza ahandi ho ibifisemo uruhara kugira ngo twibigwe muri ayo mabisi ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda bamwe mu bagabo mu Kirundo batandukanye n'imiryango yabo iyoboka inyigisho za Beze biyangenda kuma na bavuga ko agateka k'abana babo kariko karacinyizwa turabigaruka ko handi hato ariko tubanze tunyarukire muri Afrika yepfo aho ico gihugu cateye intambwe ya mbere iganisha kwiyemezwa rya politike yo guha leta ubasha bwo gutwara amatongo y'abantu atamuzibukiro urinzura tangwa uwo mugambi washizweho n'umugambi uri ku butegetsi AN se ugamije gukuraho busumbasumbane muri ico gihugu abazungu bari baracinyije abirabure insiguro yumenyesha makuru w'ijugi ya Amerika muri Afrika Anita Powell murayumva mu ijwi rya Eloge Wilikaneza
abashinga amategeko bemeje kuri uyu wa kabiri ingingo yo kwiga no gusuzuma ingene ibwizo nshingiro ryo hinyanyurwa rikemerera leta kwihagira amatongo y'abantu iyo ntambwe isinziguro ridasanzwe muri ico gihugu inkewa z'abazungu arizo ziganze amatongo yimbuka cyane ariko abashiki iyo nteguro y'ibwirizwa batanga icyizere ko atangaruka mbizozana uyu Julius Malema umunyepolitike ari mu hagaze ku mahame ya politike avuga ko ashyira imbere neza abanyagihugu kurusha ikindi kintu cyose extreme gauche mu gifaransa
no one is going to lose his or her house no one is going to lose his or her flat no one is going to lose his or her
agira ati nta mugore cyangwa umugabo azotakaza inzu yiwe nta uzotwarwa igorofa yiwe nta numwe azotakaza ihinguriro cyangwa uruganda icyo tuvuga gusa nuko bataziganzira ububasha bw'amatongo 100% imbuga ikuraho ubwoba bw'abibaza ko Afrika y'Epfo irowe ku nzira imwe na Zimbabwe aho kwihagira amatongo y'abazungu mu ntango y'imyaka 2000 byatumye ubutunzi bw'icyo gihugu buzama haba n'igihuhusi muri politiki umugambi uri ku butegetsi ANC washigikiye iyo ngingo mugabo ushyiramo icyiyumviro kuko kwirukana abantu mu matongo bidashobora kugira ingaruka mbi ku mwimbo uva mu matongo manini manini ku butunzi na politiki by'igihugu n'ibindi ariko hari umuhinga avuga ko ibisa no gusamara hakirengagizwa ikibazo gikomeye cyane umugukomeye cyane ushyigikiye inyagwa ry'amatongo witwa The Black First Land First Movement wari yamije integuro y'ibwirizwa uvuga ko umugambi wa ANC uri kugira amayeri yo kwikundwa kaza ku banyagihugu muri iki gihe himirije amatora Afrika y'Epfo izotunganya amatora y'umukuru w'igihugu n'izindi nzego mu mwaka uza urunani rw'abademokrati batavuga rumwe n'ubutegetsi ntirwemeje iyo ngingo rwongera rwidogera gukwega amaguru kwa ANC mu byerekeye kugabanganya amatongo ku bantu kubijya ku butegetsi inyuma y'intwaro yakajyanisha imiryango mu 1994 icyegera cy'umushinganganji w'iterambere no gutunganya amatongo Ken Robertson atangura ijambo ryiwe mu rurimi rw'isizuru
People were dispossessed of their land and their dignity by the discriminatory laws of the past.
Abantu bariko barababazwa. Abantu banyazwa amatongo n'iteka ryabo mu mategeka kumira muri kahise. Akahise kumuruho kadashobora kwibagirwa. Umuhamagaro wa ANC wo gukura abantu mu matongo atanshumbusho n'umuzibukiro no gushaka kwibagiza abantu gukwega amaguru kwayo mu itangwa ry'amatongo afise akamaro no kuyasubiza beneyo. Ikibuze nkuko bisigurwa n'umuhinga Ibrahim Fakir ni bintu kanuni zo guhagararako nta bitigirinye yezina vyingena amatongo agabanganijwe muri Afrika y'Epfo bihari nubwo ikirwa cyatunganijwe na leta mu minsi heze cerekanye ku cya gatatu cy'amatongo mu gihugu cyose afiswe n'abantu gite cya inyanyurwa ry'ingingo yari yose mu bwizo nshingiro ritegerezwa kwemezwa n'ibice 75% z'abashinga amategeko Ijo bisigura ko abashinga amateka n'abakenguza amateka 300% bategerezwa kwemeza impinduka ziba zasabwe
Hello je wirika neza urakoze cyane gose nkuko rero nari navyemeye dusubire muri Burundi turi mu ntara ya Ngozi aho bamwe mu bagabo mu ntara ya Kirundo aho bamwe mu bagabo bo muri iyo ntara batandukanye n'imiryango yabo yoboka inyigisho z'umwigemeze byangenda kumana bavuga ko agateka k'abana babo kari kukaracinyizwa basigura ko abana babo bari ko baratakaza uburenganzira bwabo iyo bahungiye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ukwemera kwa banyina Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze adufitiye inkuru ndende
Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imiryango itari mike yarahunze mu ntara ya Kirundo ku ruhande rumwe harahunga abagize umuryango bose ku rundi ruhande hagahunga bamwe abandi bagasigara imiryango byagaragaye ko yatanye cyane muri urwo ruhungo yabaye iyirimo abemera inyigisho z'uwitwaze byangenda ku mana bivanye n'uko batemera bose inyigisho z'uwo mukenyezi hari abagize umuryango bahunga abandi bagasigara abagabo babiri batandukanye n'ababo muri ubwo buryo bahaye ikiganiro ijwi rya Amerika bavuga ko bafite agahinda kenshi inyuma y'imyaka irenga ibiri bibana mu nzu yabonyene intuntu bafise bayitegwa n'umwitwarariko w'abana babo
ikibazo dufise ahanini uko twatandukanye n'imiryango imiryango ikaba yagiye ikurikira abo kwa Zeriya nyine ariko ikibazo nyamukuru dufise twatwaye abana bari mu makambi y'impunzi abana ntibariko bariga bicara mu mahema abana ntibariko baravuzwa ubwo yarapfa abana ntibariko barafungura abana bari Filipine kwa bavyeyi babo
imiryango yacu yasambutse hariho byinshi byononekaye ariko ikibazo nyamukuru dufise n'agahinda k'abo bana ariko baricwa n'imbeho baricwa n'inzara urumva no mu myumvire yabo yabo babatwaye babase babanyina ntibacandagwa ntibivuza ndetse naho baba bashobora kwivuza ubwo buryo ntabwo bafite
baragerageza gushika iyo imiryango yabo yahungiye mu gihugu cya Kongo iharanira demokarasi uyu mugabo yarahashitse ariko avuga ko atacyo yakuyeyo atari umuruho w'umutima n'umubiri
nashye kugenda njye na mugenzi wanje nabagiye kuraba umudamu wiwe nawe yamutwaye abana no kuri kwa Mungu n'agahinda kababaje cyane n'agahinda kababaje aho hantu hatoya cyane rwose nko mu kigo cy'umuntu hari imiryango abantu bashika hafi ibihumbi bibiri baba mu gace gatoya barabandana nta kwidegembya kubera haseri yarabahebye bacunzwe na MONUSCO hagati wewe naho uri umubyeyi wabo witwa kutari muri bo nta burenganzira ufite kugira ngo ushe kubona n'abawe nje nkanje nenze mvayo ntabonanye n'umwana n'umwe kandi nzi ko ariho bari abana barabanyimye
narahashitse
nta n'agahinda kadasanzwe kubona ngiye nafashe ibirometero amajana naraye mu nzira inshuro nyinshi kugira nje kureba abana banje mugabo ndinda mvayo babanyegeje babanyimye
uwashitseyo n'uwutashitseyo bafite amakenga ko n'abana babo boba batagikwiye
muri Kongo bari ahuko tuvyumva nta buzima buhari barahambaje turabizi
abafite bashake bagumeyo nta kibazo kubera n'abantu bakuze barifatira ingingo ariko kamema abana bazi basubire mu buzima busanzwe babeho agafuni kuko amakamema karabahamba kagabanuke kubera amakuru adushikira yuko bamwe ariko barahamba n'ubu n'abana ababyeyi babo batwaye tuzi ko bakiri bose kubera umubyeyi nakubwiza ukuri ukuntu ubuzima bw'abana ukuntu bumeze niyo mubaje ntakwishura
abayoboke b'inyigisho za Zeriya ngenda ku mana batanguye guhungira mu Rwanda abo bubakanye bavuga ko byahora biborohera kubaraba bagakurikirana n'amashuri y'abana babo
yego mu Rwanda ho nta kibazo kirekire cyari gihari kubera n'abana bariga ntangwane ndende gusetse ko tari twasipare imiryango yacu hakubona intangwane ndende cyane yari ihari ingwane igiye kuhabera aho babatuye abana bakabakura amashuri uko bariga bakabatwara amakambi y'impunzi kandi ahantu nahabi cyane rwose ahantu hamwe intambara
nabaye nka benshi batanga amazu tukabasumira tukabasha kubaraba ngaho rero harageze igihe twumva yuko bamwe bahinduka mu byiyumviro gushika naho batubwira yuko basa urugendo bazokora twebwe ntitwari tuzi iyo bikoraja kiretse byinshi twumva kubera basi bari basanzwe bemera Zeriya niho inkuru zadushikira ko Zeriya yoba ari Kongo
aba bemeye kuganira n'ijwi rya Amerika bavuga ko abagore babo babahishije ibyo kujya muri Kongo iharanira demokarasi
Kongo hoho bana nabiduhishije hajya amatelefoni amaze iminsi atanavuga ugatelefoni ukumva irugaye ko twaragenda i Rwanda bari na hafi y'umupaka twaja kubaraba twarabonye yuko atari muri ayo mazu twari dupanze kandi twanariha twaja turagira turabaza amakuru basubiye bati burya ba bantu banyu bageze i Kongo harahera igihe data na telefoni ataki mugabo haheze iminsi ariko tamwe batwandikira ama muzeya ubutumwa kuri ku matelefone bakatubwira bati burya tube twarambutse amazi tugeze i Kongo naho bari Kamanyola ntibatubwira ko bari Kamanyola batubwira ko bari ahandi hantu kure gose
abenshi banagiye harimo n'abakenya bagenzi babo baheruka gukuramo abaye mu kimirwano bicamo bake ariko ntibyabujije yuko iyo mijyango itwara abo bana aho hantu muri twitwari mu zone rouge
basaba abegwa bose n'agateka k'abana kubakurikiranira hagati ya kibibondo byabo.
Twifuza yuko kumburira igihugu cyo Burundi turimo n'igihugu bahuye mu cya Congo n'amashyirahamwe mpuzamakungu izo za UNICEF za HCR n'andi mashyirahamwe asanzwe arwanya agateka k'abana za FNADEB n'abandi ko badufasha kugira ngo abana babahoke baze basubire mu buzima busanzwe. Umwana uba wuje kwiga, umwana ukamubuza kwivuza, umwana ukamubuza gufungura, muri make ubu ni umwicanyi kuri we. Umuntu wese ubyica ashoboye adufashe no kuri kwa mugabo abana batamwiya minwe.
Twebwe rero twavuga tuti mbega ko ibyo biba Leta y'u Burundi ibona, Leta ya Congo mu gice cy'igihugu bahungiyemo, hariho amashyirahamwe ajyebwa agateka k'abana, nuvuga nka UNICEF cyangwa mbese na HCR izi mpunzi asenzwe kideni irimo, turavuga tuti mbega abantu ntibodufasha bagakura mu minwe z'abo bantu batifuriza neza abana bakaba duhana tuta ababyeyi twabagirira ibisumba izo ariko baragirira.
Mu nkuru izokurikira tuzobaronderera abashoboka batakwa n'aba bagabo kugira bagire intererano babaha. Tubibutse ko mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze abayoboke ba Zebia ngenda ku mana baba 40 bishwe, abarenga 130 barakomereka baguye mu mishyamirano yabahuje n'igipolisi cya Congo ahitwa Ikamanyura mu ntara ya Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Congo iheranira demokarasi ahari abaharurwa mu 300. Mu ntango z'umwaka w'2013 abayoboke ba Zebia bagera ku ndwi baraguye mu mishyamirano yabahuje n'igipolisi cy'u Burundi ku mutumba wa Businde muri komine ya Gahombo y'intara ya Kayanza. Icyo gihe igipolisi kikaba cyariko kirababuza kubandanya basengera mu kibanza cya Businde cyugawe na Leta. Mu kugara icyo kibanza, Leta yisunze aho ishengero Gatolika baturukamwo ryari rihagaze ku mabonekerwa ya Bikira Maria nyina wa Yezu Kristu yavugwa n'abasengera muri icyo kibanza. Diyoseze Gatolika ya Ngozi ikaba yari yashinze ko abayoboke baba barahagaritse gusengera muri icyo kibanza mu kurindira kwa amatohoza akogwa ku mabonekerwa yahavugwa. Abayoboke baze biyangenda ku mana ntibigeze bemera guhagarika gusengera i Businde, bakaba bagumye basubizwa inyuma n'igipolisi agatari gake. Mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco mukurindira yo kuzobandanya yo nkuru twemereye ejo mu kiganiro iwanyu mu ntara mu gice cha kabiri turukurikirane rw'inkuru z'abasengera kwa Zebia. Tuzobandaniriza muri Congo neza na neza Kamanyura, aho hari abanshi mu Barundi bahahungiye bemera umwigeme Zebia. Tuzobabwira rero uko babanye n'abakongomani. Abanshi nyuma y'ubwo bwicanyi bwakorewe bagenzi babo bahisemwo kwikumira. Monisco ishamwe rya ONU muri Congo ryaragerageje kumvikanisha impande zose biciye mu biganiro kugira ngo abo Barundi bemere basubire babane neza n'abakongomani bari babakiriye, ariko abenshi bariko baravyinubira. Muraguma mubabi hafi ya maradio yanyu ejo mu kiganiro iwanyu mu ntara kugira ngo muzoshobore gukurikirana ivyino nkuru mukanya tuko dusa nk'abasozera.
Shelby Drive, look alive, look alive. Came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them dog, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I spit it with the guys. We up on the other side, batting like we tied. I been gone since like July, batting like I died. They won't be expecting when Kappa go to slide. Cause I told them that we put that behind us, but I lied. Ayy, ayy, look who I'm around, man. Beat downtown, man. Four flow down, man. That's if I get caught, man. Push me to the edge, so it really ain't my mother fault, man. I'm not to blame, man.
Nuko rero nshuti bakunzi, ningaha duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze mwe mwariko muratwumviriza imbere kuhana gahindukira. Ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere. Muri vyo harimo ikiganiro muri Sanga uno munsi, mugenzi wacu Fidel Niyongabo akaza kugaruka ku ivyerekeye ishamwe ryamenyesha makuru bahunze. Muraza kuba hagufi ya maradio yanyu gihe c'isaha 10 gushika gihe c'isaha 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Gihe c'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Igihe c'isaha 1 n'igice naho aza kubara amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Kuri mikro muri za 18 Marikuma na Joy Diane nahazwe yakoze ibikori nka Macbill ya Bero yegeranije amajwi hamwe na engineer Linas yashikirije ahiwanyu. Twe uko turi batatu tuti mururanikwe.
play so we feel it. Pull up broad day with the canine shivering. Like it's littering. We at the door.